mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mirweneza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vyeno genekerezo rya 15 kwezi kwa munane muri 2017 n'umunsi mukuru mwiza wa Samsi yo kuba Katolika aho muri minsi ya 18 ijuri rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jordan Nahazwe ndongoye ibiganiro vyeno mwanya
uravuga ati ndumva no gufata kwereka ngume ngaho kuko ubiriye ukabira mu nda abaganga bariko barabitanga bakubwira ati ubiriye utari bishabikwije ni kwabona turose uduhana kabuya dufasha tuzoheza tubiki.
Uyu ni umwe manyagihugu muri komune ya Gatara iri mu ntara ya Kayanza mu Burundi avuga ku kibazo cy'abagwayi ba malaria na sida batagishoboye gufata imiti kubera inzara ngo ari nyinshi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Konshuti bakunzi bijugi Amerika mu ntunge mbanze ndabwire muri make ko mu gihugu cha Nigeria umugwi iterabwoba wa Boko Haram wasohoye ivideo kuri no w'Imana aho werekana abakobwa wanyuruje baturuka mu gisagara cha Chibok kiri mu ntara ya Borno mu manuko bwa Nigeria mu mwaka wa 2015. Abakobwa bashika ku 218 ku 276 bari banyurujwe bakuye mu ishuri ryisumbuye mu gisagara cha Chibok no bakabata ubuzirengero ryabo. Imyaka ibiri rero iraheze leta ya Nigeria igerageza kuba rondera muri iyo video haboneka umugabo yifutse avuga ko abakobwa bakiri mu minwe yabo yongera avuga ko abashika kuri 40 muri bo barongowe hisunze itegeko ry'Imana abandi nabo bakaba barapfiriye mu bitero by'indege zyabaye muri iyo video. Kandi umwe muri abo bakobwa yasavye leta kurekura abagwanyi b'uwo mugwi kugira ngo nabo bashobore kurekugwa. Mu gihugu cha Philippines abantu baharugwa majana barihaye amabarabara kuri no w'Imana biyamiriza mugambi wa perezida w'ico gihugu Rodrigo Duterte ukwimurira imva ya Ferdinand Marcos yahoze arongoye ico gihugu ku mugwa mukuru Manila. Ni mu gihe bamwe muri abo bihereje amabarabara bavuga ko Ferdinand Marcos yatwaza igikenye ku ntwaro yiwe kandi ko yahohoteye bamwe muri bo abandi abatamumvuto mu gihe yari ku butegetsi. Na perezida Duterte ararahira karengwa ko ativuguruza ku ngingo yafashe ko agiye gukura iyo mva ahiri mu gisagara ciwe c'amavuko ayimurira mu itongo ry'abiguze igihugu riri ku mugwa mukuru Manila mu kwezi kuza. Perezida Marcos yakuye ku butegetsi n'imigumu ko y'abanyagihugu mu mwaka w'1986 ataja kuba mu buhungiro hamwe n'umuryango wiwe mu izinga rya Hawaii ari naho yasandabiye mu mwaka w'1989. Ibisigarira vy'imva yiwe vyaciye mu nyuma bitwagwa mu gisagara avukamwo kiri muri Philippines. Ijwi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ari mu gihugu cy'u Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Turabaramukije kandi tubahaye ikaze namwe mushobora kumva ibiganiro byacu muciye ku rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com igihe muri ku isi ahariho hose na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ndani nabifurize kandi n'umunsi mukuru wa Asomsiyo kuba wemera bamwe mu banyagihugu ku mutumba Rango ho muri komune Gatara y'intara ya Kayanza mu Burundi bagwaye malaria n'ingwara ya sida bavuga ko atagishoboye gufata imiti kuko batoyifatira ku nzara ariko mu ntwaro barahumuriza ko bagiye kubafasha ico kibazo bakabaronsa utwo bafungura. Ni mu gihe n'amashahamwe amwe atanga ibifungurwa atakishoboye kubifasha mu yizi misago.
Bamwe muri bo barashobora kumara iminsi ibiri canke irenga atacyo bashize ku munwa. Uyu mufasoni na hayo pelagia asanzwe agwaye kandi akabagwaje abana biwe.
Jewe nkubu twaye turi batatu na jewe ndimo. Hunashoboye kwabwira abana ati ngo tugende aho babavurije ubu umuti gusa banyankiye ngo genda aho ngo je bijya bintu ngo ntabyo ndibushobore kunywa
kubekino niyo miti badashaka kunyoba bana bawe
kubera nyene badashobora gufata ibifungo kwa bikwiye gacarebe bagora kumira nyene ngaha nuko byifashe nyene hari hamaze kwitaba imana kubera icyo kibazo nyene cy'inzara
mabwe mumenya gute ko bitavye imana kubera inzara
kuko ubu babona nyene kubera tabifungo kwa bikwiye baro
reka nabagendana umugera wa sida nuko
nshobora gufata imiti kuri swabo ni ifufaza umugera ariko sindajya kubera inzara
uravuga ati urumva no gufata apfere kangume ngaho kuko ubiriye ukabira mu ndasa abaganga bariko barabitanga bakubwira ati ubiri utari bishari kwica niko abona turose uduhana kabuya dufashe tuzoheza tubike
umuryango utabare imbabare Croix Rouge ishami ryo mu ntara ya Kayanza umunyesha ko abakeneye izo bifungurwa ari benshi ariko ko ataburyo bukwiye bafise bwo kubafasha bose sostendere imana ajeje kugwanya umugera wa sida malaria hamwe n'igitunu muri Croix Rouge mu ntara ya Kayanza avuga ko hambavu yo kubafasha ibifungurwa babahimiriza kurima ibitegwa byo basahiriza kugira bafate imiti
mu ntara yose turavye ibiharuro biva ku mavuriro bari ku miti barenga hafi ibihumbi bitatu hanyuma rero mwabo bashika ibihumbi bitatu bari ku miti ipfufaza umugera wa sida hariho abafashwa na cyane cyane mu bifungurwa mwabo harimo 260 basanzwe bafashwa kugaburirwa ibifungurwa amezi 6
abajeje intwaro muri komine Gatara bamenyesha ko bagiye kubadodorera kubagira neza igatara mu ntara ya Kayanza mu buseruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
mbere yuko duca tuja ku kiganiro cy'abaserukira amadini atandukana atandukanye twanze tubabwiye muri make kukuru wa kabiri nyuma y'umutaga mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu haza kugendera ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania azwagiye gusukamwo mabisi no kugerageza guhumuriza zimwe mu mpunzi ziriwe ejo mu ruhagarara mu myerekano zivuga ko zikeneye kuronswa udufungurwa ariko nubizo mpunzi zivuga ko agahingwe kataragaruka ubakiri mu myerekano umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha dukesha ino nkuru araza kuyitugeza ko mu buryo urambuye mu masaha ari imbere kiganiro cy'uno munsi cy'abanyedini turabandanya ibijanye n'ishirwa mu ngiro y'itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi haherutse kwibutsa ko abagabo bafise umugore arenga umwe babwirizwa guhitamwo umwe bubakana imbere y'amategeko uyu munsi dushimikira kubijanye no gukingirwa k'umukenyezi adahiswemo n'umugabo bahora babana batazi mu mategeko mu ntumbero yo gukinga ingaruka zishobora gukurikirana abana aha rero hari kudahuza hagati y'abashinga amateka bo bavuga ko itegeko ari itegeko ribwirizwa gushirwa mu ngiro abayisilamu nabo bakemeza yuko naho bokwironkera bane bashoboye kubatunga takibazo abo mu runani ruharanira agateka k'abana zitandukanye nabo bakavuga bati abana baragwa muri izo mpari reka umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura muri studio hatwakirire abaserukiye izo mpande zose mwumva ico bagona
tangure twakira abatumire umushinga mateka Angel Chiza turabaramukije
bahaye bwa keye
Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu barongoye umujyango w'abayisilamu mu Burundi turabaramukije
ndabaramukije namusana batwumviza namusana turi kumwe
namwebwe David Ninganza muvugira mukamurongoye ishiramu gitaho ineza y'abana turabaramukije
ndabaramukije neza cyane
twibutse batwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuvuga kubijanye no gukingira umukenyezi mu kurinda ingaruka zishobora gushikira abana kubijanye n'itegeko umukuru w'igihugu aherutse kwibutsa yuko abagabo babwirizwa kubaka n'umukenyezi atarenga umwe imbere y'amategeko dutangure kuri mwebwe Haruna Nkunduwiga muri umwe mu barongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi musanzwe mugirana n'abakenyezi benshi abo bakenyezi mwebwe mubona bakwiye gukingirwa gute
nkatwe mujyanye no kwemera turavise amasezerano akomeye gose twasezeranye imana nubwo amategeko y'imana ngo muvuze kubijanye no kwemera mu bayisilamu dufise igitabo ngenderwa ko kimaze ibinjana 14 kuva ibyo binjana 14 nta jambo narimo ririyongeramo nta nimo riravamo kandi gushika ku minsi twe tuzomara ku isi gusha ku munsi w'impera ico gitabo nta jambo narimo rizokwiyongeramo kandi nta jambo narimo rizovamo kubijanye n'agateka k'umukenyezi w'amenyo nabanza kuvuga yuko igihe umwisilamu bwatangazwa mu kinjana gishira icindwi umukenyezi mwisi yarafise ingorane mugabo yarasubijwe agateka kubyo rero n'umubwisilamu wacu umukenyezi tumuha agateka ni nyina w'abana ni umufasha akomeye kandi ibintu byinshi mukora mu rugo muko kujya inama zumvikana yo kumukenyezi afise agateka gakomeye tugomba kumukingira ku buryo bwa rwo bose
mwekwe ko musanze murongora mukenyezi arenga umwe muvuga ko idini ryanyu riri babedekurira bikuvuga yuko muri ko kurongora benshi harimo no kumukingira
bifise impamvu nka zitatu canke zine iya mbere no tangurira ko tumenye yuko mu isi na cyane cyane tuvuye mu Burundi haturi nuko ibitigiri by'abakenyezi birazi mu biharo bihari uko abakenyezi ari benshi cyane gose n'intambara nyinshi zikunda kuba zitwara abantu babagabo bamugasanga abakenyezi bapfakaye bakiri bato bagifise uburenganzira bwo kubaka izabo abo rero bapfakaye bakiri bato birumvikana yuko bifuza kurongera bwo kubaka izabo bivanye n'iyo niyo tegeko dufise iyo ngingo dufise mu kigabane cya kane cy'igitabo cy'Iranda Korowani ku murongo wa gatatu uraheze kugira ngo abantu bose barongo uburenganzira bwabo kabore kuriwe kushobora kugira umugore agira kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane ubwira kabiri nuko iyo umuntu yabakugwiwe ntabarondera kwinezeza gusa no kunezereza umubiri sibyo barondera iyo umuntu yabakugwiwe abarondera kurondoka e kandi Imana yavuze iki genda mubeho murondoke mumenyane ndabarinde mudasa mudahuje n'imico mugakugira mumenyane urashaka gushika rero ko umukenyezi mubakanye mwasezeranye mumara imyaka ingahe mugasanga nta kibondo muronse mugiye no kubaganga akabwira ati ingorane zishobora kuba ziri ku mukenyezi icyo gihe umukenyezi mubakanye umukunda ntuteza ngo ucumutira kwibarabara mugaho kugubera ko mushaka kugora ubyaro uheza ugashobora kurongera uwundi agira kwibwira mu nkugo byaro mugafashanya kurira bose bari hamwe bose ukabatunga cyo kimwe ubwira gatatu nuko hari igihe bishika si kenshi mugaho bishika ugasanga hari umugabo tuvuga ngo ntabumbwa n'umukenyezi umusanga ndabize mu kirundi cyumvikana ndatangwa n'umukenyezi umwe kugira ngo uwo mukenyezi ntamuhahaze birumvikana ko arondeye ugira kabiri kugira ngo amorohereze icyo gihe ni ka gateka ko umukenyezi ariko aragira mugabo nawe nyirikanda kiwe kakaba kubahira icyo
ariko umukenyezi abwirizwa kubumbwa n'umugabo umwe
umukenyezi arabumbwa n'umugabo umwe icyo twomenya nuko abenshi hari abantu bihenda bakavuga ngo umukenyezi umugabo atacu kumubumba icigwa mu bindi kubaka hajya nicigwa kuba kukamenyera nicigwa birakenewe ko umukenyezi wa muri kumwe ariko aravuga ngo ntumubumba mwumvikana ingene ushobora kumutunganiriza kandi agashimwe na mutunganirije
ariko ntarekuriwe kuja kurondera undi mugabo
oya ntarekurokonda undi mugabo
reka duhe ijambo David Ninganza mwebwe muravuga yuko abana bagira ingaruka kuko umukenyezi atategeko rihari rimukingira muvuga mutu umukenyezi akwiye gukengirwa gute
zikuri umukenyezi mu gihe adakingiwe n'umwana naheza ngo akigirwe kuko niwe atanga ubuzima icyo cya mbere kandi ikigira kabiri niwe ategura kazoza ku mwana niwe nkingi y'urugo rero amategeko mu gihe aza yerekana neza ingene umufasoni akingiwe usanga mbere n'abagabo dushikirwa muri uko gukingirwa kwiwe mu gihe amategeko adakingiye umukenyezi ubwa mbere by'urugo birasanzara kandi turetse n'ico n'urugo rurajugajoga mfatiye kuri iki ahejeje kuvuga she Aruna ngo umugabo arashaka kugira abagore benshi mugabo umugore wiwe akabumbwa n'umugabo umwe ntari y'umunwa urumva ko ari hagahaze kuko amategeko y'u Burundi arerekana neza amategeko menshi ingene umugore adakingiwe neza urabona ko abagore badatorana kandi abagabo tuvuga yuko umwana avuka abantu bavuka kumwe yumvira
mugomba kuvuga yuko uko kudatorana gushaka kuba kurimo mu ngorane zishaka gutuma abo bana bagira ingorane bujyanye n'iri tegeko ry'uko umugore ashaka guhitwamo cyane ntahitwemo n'umugabo bubakana
ibi rero birakomeye iri tegeko rimwe ndahwereye baravuga bati wa mugabo ufite ingo zibiri heba urugo rumwe utorane urundi mwagushika uno munsi ntare texte d'accompagnement ni ukuvuga amaordonnance atwereka neza yamaze kubapimburiye ngo aje mu banyagihugu bavuge bati kuhebye rujya rugo rero uhebye rukingiwe mu buryo ubu n'ubuntu hakaba rero n'ikiyindi amategeko ateza kuza guprotege aba bana hari icyo abana bahurira ko ikintu twita affection parentale paternelle uwo mwana rero w'urugo rutawe afise uburenganzira bw'uko agira affection ya se bagiye tegeko rimubwira yuko urumva rero nasubirayo uwo mugabo nawe rero nimba zikatasubira kuri buriri urumva shaka ati mbega nje kukurondera yiki mbe ibi bintu tugire dukore umwana afise inyungu iyihe ibyo umwana bikingiwe gute urashaka gusanga n'abagabo b'ibigaba agize ati akubiswe agomba kurira
kuburero wambwiye yuko mpita mu umwe eka rero mpite mu uyu uyu naye nabuzaho ndamuca turese ko ndamuheba no kumunyaga ndamunyaga igiteko rero yahaza kudukingira wa mwana ntagiye ku ishuri kubera iki ubu numwe afashwa na nyina wa mwana ntagishobora gukora ivyo vyose abavyeyi bategezwa kubakorera ari babiri imwe nkwereke rero wagabo ingene bace basubira hari no bagabo rero bagize ati ah cyateko rya nyugururi baba ndi agira ati mbega jambo mwana bakicu ni kubiri agace yirondera ari inkomi ubu rero nababandi babiri nta numwe azokwandikwa acandikisha uyundi akiri muto iryo tegeko rya cariza kuvuga riti nyabuna wa mugabo tubiye kuhitamwo n'ucu je kurondera uwundi ubunyene tugwe kuhitamwo muri bajya babiri urumva ko hari ibintu byinshi byerekana yuko iritegeko riti kwica
ego reka duhe jambo mushinga mateka Angel Ciza agica ivuze ko itegeko riko ravuga yuko riguze ikiriherekeza kugira ngo umukenyezi ashobe kubahirizwa kandi bishobe kugira ingaruka nziza ku bantu
ariko jewe nanifuje kubanza kubabaza iryo tegeko ijya ryo muri kumuravuga kuko umukenyezi ndetse n'umukobwa wese arubahijwe n'amategeko bwa mbere na mbere dushingiye kwibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu rirerekana neza yuko umuhungu n'umukobwa barangana imbere y'amategeko mu Burundi bwacu hanyuma umukenyezi nawe arakingiriwe cyane n'ibwirizwa shingiro naho nyene yaba umugabo yaba umukenyezi bose bamfise les mêmes droits bose bategerezwa kubyo bavuga kubyo bakora kubyo bagira iki haba uko baremye kwabo habiki byose barangana imbere y'amategeko y'u Burundi
wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikiganiro kirabandanya niko biri muri rusangi amategeko avuga ko ya umuhungu ya umukobwa ntasobanura bategeza kungana ariko ikibazo ni ku itegeko rihari umukuru w'igihugu yaretse kwibutsa avuga yuko ingo zisanzwe zihari ku bagabo basanzwe bubakanye n'abagore barenga umwe yuko bategeza guhitamo umwe bakandikanwa imbere y'amategeko bavuga ati none aba bakenyezi batazaba bahiswemo uno munsi bakingiwe gute
nashaka kubibutsa yuko twese abene igihugu ngaha mu Burundi baba fasane baba bagabo baba abakidutegeza kwisunga amategeko uburundi bavuga ko stampe yirayike nta dini na rimwe rishingiye ko aho rero ta dini na rimwe rishingiye ko mwe amadini yose ategezwa kwisunga amategeko y'igihugu ayo mategeko y'igihugu avuga yuko umugabo atunga umugore umwe kandi bahagenda bagaca mu mategeko bakiyandikisha imbere y'amategeko y'igihugu ibyo bakora mu madini yabo ivyo birabaraba icyo nashaka kwishura naho mugende
wanje babanza kubahiriza amategeko
bose nta murundi numwe adategezwa kubahiriza amategeko y'igihugu bose bategeza kubahiriza amategeko y'igihugu icyo nashaka ho guhumuriza David ngaha na humure igihugu nta na rimwe kibagiwe abana igihe yabandikishije se wiwe afise imbere y'amategeko gutunganyiriza umwana wiwe akamutunga agaheza akamuha byose bikwiye mbenda babaze ko muri kumuravuga ngo ngubungo hariho ngo kwandikisha ngo biragorana none savye mbabazi mube nabo bari koranyumva ukuntu abo bakenyezi babaragize ariko tuvuganishije ukuri umukenyezi yagiye agira kabiri cyagiraga nti agira kabiri nti yagiye kubaka n'uwo mugabo ati ko afise undi mugore none ivyo murinda kuvuga ngo ahitamwa ahitamwa nibiki umugabo aza kwandikwa n'umugore batanguranye abana kandi uwo mugabo ategezwa ategeza kubatunga
abakenyezi bakajya kuri izo ngaruka uko bagiye babibona
abakenyezi bake babibona ega ngaha ibitegeko iritegeko ryo kugira intuzenya ryaje kubuza justement ibintu nk'ivyo ega twovuga nko mu gifaransa nka concubinage ni mureke kuva inyuma y'ibyo biza
ariko ntabaciriyemo ibyo David Mengo nimba numvise icyo yavuze sinzi iryo tegeko bavuze ko batajyanse ariko bavuga bati nitomore neza bashireho ibiri herekeza kugira ngo berekane ka meme ingene umukenyezi akwiye kubandanya
muramba bari itegeko yatumuye n'ukuri nuko kenshi abantu dukunda dushaka yuko haboneka ibyo twifuza mugabo nitu
ariko baze kabazo honorable abuze nitego ya tomoye ngenda kubaza kabazo kamwe umugabo afite abagore batatu atanu umwe yanditswe urumva abagore bose nta uri mikoza kuko ujya bwa mbere wa kabiri yamubwira ati je ujya se umugore wanje sinamwandikishije je bwa gatatu nuko ubu rero iteye kuriza niri andikisha umugore umwe murabo urabyumva bisigurake abo bagore bose atanu umwe yanditswe iyo teko rero kuko wari ubivuze uheje kuvuga uti barazi neza kuandikwa ari umugore wa mbere ariko hamwe turabona cyanditse yuko umugabo atekereza kandi ko ari umugore wa mbere harabagabo rero benshi
ahubwo mengo bivuga neza yuko umugabo
akwiye kwandika no yitorera ahitamwo uwo ubakana kandi noneho itegeko
n'uwo ubakana nyina
amategeko y'u Burundi aratomoye amatière de mariage siriteye kurijije guhindura birimo umugabo yubakana nuwo ashatse rero nubwo bavyaranye barya singombwa ko ateza kubakana n'umugore wa mbere ese rero haziteye kuri cagerekana neza mbega kwa bizo batatu ninda zo kwandikisha ico ni cambere ngace ngaruka ku kindi yavuze ati barangana yego mwe n'ivyo barangana kandi umunsi twatahuye yuko hariho kamwe karenze ko niho tuzo turabirondera urabona ubutiriko turabishira mu ngiro iriteko ni ryiza cyane gosi rije gufasha ingo katwe turi mu bana rije gufasha abana bagira ingorane ariko mu gitege kurita cye gisakara na yandi ndavuze mwe nita twita le texte d'application ditaraza harabikika mu kiza bagaca bagere delinquance nago haye karorero hari umugabo ashobora guca avuga ati ah uburyo barakunkuye turese ko ngiye nivyo twaronjanye ndabinyaze kubera iki amategeko kere do mariage abana bakuze acavuga ati aho bana ni mubanzanire ndabarerere mubandi mugabo rero wibuke yuko ruri ya rugo bari abana bavuyemmo uwo mukenyezi yarugize mu ruhara niwe yarurondeye niwe yagubatse iyo nzukumbure niwe yayubatse turabufite abafunksionere benshi basabye amakredi yuko bakayo maze mbega iri teko riraza kubakingira nabo yegome bamwatse umugabo iteko rivuga adategerezwa kwitirirwa umugabo wiwe umugore wiwe mugabo iteko ryashariza kuvuga riti ariko buriya butunzi bureze bajyabana bawe urabe neza kubera iki jikuri harabaye gusamara ndagwakarorero hari amakomine gushikuno munsi ahezigiye atamugabo ashobora guharika ubwo nyene umugore aje barara bamurengeje umutumbi mugubu rero byarabaye hanyuma umugore aravyara abana batatu aravyara batanu bari muri kaminuza iteko rije rwete stop iyo rero hari amakosa yabaye ku mugaragaro administration ibona harazageze nakurikirana zibona rero mu kubikosora tubikosora turayuka atabindi byonona nagwa yakaro kazi kugibazo cy'ubugereye
David yavuze neza yuko abana bafise ingene bakingiwe abo bakenyezi nabo bagiye kubaka barenze itegeko
ah ni kiryo ngirenda mubatsi ingene abana bakingiwe icambere cyo bega aba bana uburyo bwabo burakingiwe nagwa yakaro rero hari urugo washinzwe na se na nyina kugira abana nta we abana bari legitime
ego reka bishire kandi agomba kubara barabaha abana barakingiwe se wiwe arabaha ibibatu kandi ari dans obligation yo gutunga abo bana kubigisha byose
oya ndikuvuga abakenyezi batanditswe kukiritego abenshi erego nsanzwe
yandikije reka mvuge gato
barabona batandikije
n'umwe murazi gitumira itegeko ryaje n'ukuri no kugira ngo umuntu duhinde hajemo ordre muri societe eka turabantu
ego
tudashitemo ordre nakino hagiye mu kajagari n'ukugira ngo akajagari nimba kara nimba iki gihe intuzenya leta y'ubuntu yarabonye kwa kajagari kabaye kenshi avuga ati hagarika mureke kubandanya ku kajagari
ego tutabaciriyemwo muri ugo rutonde muri ko muravuga uno munsi David nkuko abivuze ati hari abakenyezi umwe babiri batatu aho mu ntara zitandukanye turaje ku misozi tukabasangaho hariho abagabo bavuga bati je nzotora urya mutoyi cyane nandikishije urya mutoyi uko itegeko yamaze kwandikisha akaba yanditswe n'umukenyezi umwe riramukingiye abayikingiye nta tegeko rindi sura kumukurikirana none abakenyezi bandi babagiye mbega yavuze ati kandi abakenyezi ntibatorana mbega umukenyezi abagiye hehe ego nivyo yarakoze amakosa mugabo yagiye kandi amakosa yitwa kumengo yakoranye n'umushinga nta ati kandi n'intwaro zirorera
ariko umukenyezi arasore gato bivuze ngo yarakoze amakosa kandi yagiye ku mugabo atigeze yandikanwa n'umwe erega abajya abagore babiri nta n'umwe yanditswe
yavuze ko ari amakosa kubera yategerezwa kugenda kubaka bityo amategeko
muramba barinzi amakosa yavuze ko ari umugore yakoze ega amakosa yakoze bose yakoze umugabo yakoze n'umugore bose baragize amakosa kirazira ubu rero ndashaka kubabwira kuri iri tegeko wewe umenye yuko umwe yazanye umuntu atace mu mategeko amarije atamwandikishije bakagenda kwere barahariho namande batanga hariho nabapfungwa bimwe abashatse kuvuga bimwe byo kuvuga gutecha nke kujana mu mpisho nushura gukuza nkubite yo gyasoza nushura kuzana nkubu ngo ngumuzanye mu nzu ngumuza muraca kwandikwa mu nyuma baca bafata
ego iryo niri hari kugira rikinge izingwane bariko bararinda ubu mugabo izari zihasanzwe uko bvuga ati mbega mu gukosorwa nta kiriko kirononeka
none mu gukosora hoho ndababaza kenshi n'ubu muryavye statistique muzosanga nawo bariko barakoma induru cane bagiye mu makosa inyuma y'itegeko ryabonetse ku ntwaro
y'1980
mu nyuma y'1980 jewe icyo kibazo mwofuma mukizana imbere y'1980 mu nyuma nta numwe afise kuzana icyo kibazo kuko itegeko ryabirinze
honorable jewe nta kibazo mfite cy'itegeko
ikibazo
mfite niki se cy'itegeko ikibazo mfite niki hariho ordonnance d'application wo warigeze kumva y'iri tegeko ko biriko biraja mu ngiro
ariko niyabita idahari je n'icyo gituma navuga nti tegeko mbega ni kuki mwe ega ubu mwese mwifokanye kuri iri tegeko kubera risubiye kubakangura atireka kubandanya murengana amategeko me itegeko rihari yo kuri president bagaza iracariho ribuza guharika none haraho cyaki
haramu cyaki je no fisi kibazo mega none inyuma ya president bagaza abo bandi nta imategeko niba yakurikiza none nimba harabaye makosa yabatwaye batakurikije amategeko abana baza kugwa mu mpore uyu munsi kubera ko abantu batabikoze icyo ni kimwe kigira kabiri nuko nshaka kuvuga nti mu gihe hariho iriri kure ya kabura kahise kateza kudufasha kubaka kazoza mugabo ntitubiye imbohe ya kahise kandi turabe ko imuge tuba turashiraho itegeko yabareta canke aho rica hose turabe ingaruka iryo tegeko riza kugira niba riza kugira ingaruka mbi nyinshi tubanze turitenyenyeko nitorondere gutora umuti w'ikintu kimwe tuzana ibibazo bindi bitanu canke 10 niho je niko ndashaka kugaruka
nuko rero reka dushimire Diane ndonse kuri kino gice cha kabiri kwera ko umwanya nduhisemo guca turabumvishe igice cha mbere cha kabiri mukazogikurikirana kwa kabiri uza nkano mango abatumira zobarabo nyine bazobandanya bavugana n'inzego mumvise harimo umushinga amateka abaserukira idini rya Islam nabaharanira amateka y'abana kwa kabiri nkano mango rero ntimuzocikwe n'igice cha kabiri Chorale Saint Dominique akaririmbo ni mwamikazi w'isi n'ijuru no musi wa somsyo ku bari muri Ecclesia Catholica makuru yacu ari imbere munyamakuru wacu Eric Agirusta yanyarukiye ikibeho kuraba uko byifashe ni mu gihugu cy'u Rwanda aho bemeza ko muzeye Bikira Maria yigeze kuba abonekera abigeme batatu bari bahari araza kudushikiriza uko ibintu biko biragenda kuri no mwanya mu makuru yacu hanyuma mu ntunge kano karirimbo rero ni ka Chorale Saint Dominique mwamikazi w'isi n'ijuru nonga ndabikibanuriye twe na Innocent Kimenyi tuzosubejo nkaho twahereye kano karimbo ka Chorale Saint Dominique rikara na himbaza imyaka 19 maze duce tukabatsigira mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu.